Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi ni ku munsi wa gatatu tuganira mu kiganiro muri isanga. Kubijanye n'amagara y'abantu cyangwa ubuzima bwa misi yose muri rusange mu Burundi shiramwe rikurikiranira hafi rudandazwa njabuka mbibe rwa kiremwa muntu ruvuga ko ugo rudandazwa rutera gwiyongera bitewe n'imvo zitandukanye mbega hoko gwiki na cane cane aho abana nabigeme babandanya kudandazwa mu mahanga nibyo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga muri aka kanya ikaze neza mwese muterere ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga yuno munsi turihweza ku kibazo cy'urudandazwa rwa kiremwa muntu mu Burundi shirahamwe rikurikiranira hafi urudandazwa rwa kiremwa muntu njabuka mbibe ONLCT rivuga ko ngo rudandazwa rutera gwiyongera cyane kuva mu ntango z'uyu mwaka wa 2024 ivyo bikavugwa ko biri uko bitewe n'ubuzima bugoye cyane muri iki gihe abantu barimwo mbega hoko gwiki kugirana cyane cyane abana bakiri bato hamwe nabigeme basanzwe bazwi ko badandazwa cyane bakingiguye ayo mabi nivyo tugiye kuganira rero na ONLCT mu Burundi mu kiganiro muri sanga muri aka kanya reka tubibutse ko mushobora guterera abanyonyi bishwe rya Amerika mu kiganiro cy'uyu munsi ibibazo canke ivyiyumviro kuri ubwa rwacu rwa Facebook nkuko bisanzwe murashobora gushikiriza nimero zanyu tukabahamagara mugaterera adresse yacu kuri Facebook ni radio yacu VOA niho mushobora kutubona mugashira nimero zanyu tukabahamagara mugaterera reka rero tutarinze kurandira twakire umutumire wacu ni Prime Mbarubukeye yobora iryo shirahamwe ONLCT mu Burundi mushinga na Prime turabashimiye kandi turabahaye ikaze mu kiganiro muri isangano ku ijwi rya Amerika
yego cyane murakoze cyane kuduha ikaze ku ijwi rya Amerika bwa mbere turashimiye Imana kugira byose yo duhaye akatanya kugira ngo dushobore gukomeza tuvugira abadashobora kuvugira kuri cyane cyane abakunze guhura n'ibibazo by'urudandazwa rwa kiremwa muntu mu Burundi ariko kandi nkaba nitwa Maitre Prime Mbarubukeye abaturukindira y'amategeko ishyirahamwe bita Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale ONLCT Ouest-Transfert ishyirahamwe rero rijeje kurwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bw'umukinigiro n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi murakoze
Murakoze cyane Maître Prime kwakira buno butumire abantu benshi baribaza byinshi kuri uru rudandazwa reka kumbure duhere aho nyene abantu bamenye uru rudandazwa rwa kiremwa muntu rukogwa gute mu bisanzwe iyo twumvise ugo rudandazwa mbega ni soko abantu baja ko biba byagenze gute muri rusange
murakoze cyane kutubaza icyo kibazo cyiza cyane ubwa mbere twagomba tugira bari ko baratumviriza yuko niho havuye n'irizina ryacu twavuze ko harimo igitwa criminalité transnationale cyavuye mu masezerano mpuzamakungu yasinyiwe i Palerme ni mu Butaliyano mu mwaka w'2000 aho amakungu yose yagiye hamwe kubera icyo kibazo nyine cy'urudandazwa rwakiremwa muntu cyari cyatangiye kwibonekeza mu isi mbere y'amakungu araje hamwe aravuga ati ibyo bintu biragashira reka mbere dushyireho amategeko azobajejwe kubihana no kubihasha no kubigwanya rero ayo mategeko araje aho bita bise convention de Palerme Difference contre la criminalité transnationale organisée nukore niho byavuye nshatse guhera ngaho kugira abari kwacumbiza babitahuriye byaje bizananye hanyuma rembo Burundi mu mwaka w'2020 ayo masezerano mpuzamakungu yasinyiwe parere mu mwaka w'2020 parere mu Butaliyano yavuye yaremezwa n'igihugu cy'u Burundi mu nyuma hanyuma mbere haravuka ko n'itegeko rikomoka ko ayo masezerano mpuzamakungu ryatebuka igihe ku mwaka w'2014 ari nabyo turiko twisunga mu kurwanya ikaba ari nk'igikoresho kidasanzwe kidufasha kurwanya aya mabi y'urudandazwa rw'abantu n'ubwo imikira bwo mu kinyegero mu Burundi iryo tegeko ryaravutse ririho rikorera akora kandi tukaba tuboneyeho mbere n'akazi gushimira Leta y'u Burundi by'ukuri yashyizeho iryo tegeko kandi no bikaba bikomeza gushyiraho ibikenewe byose kugira ngo urudandazwa rw'abantu by'ukuri n'ubw'imikira bwo mu kinyegero mu Burundi biranduranwe n'imizi ivyo vyibonekeza cane cane mu gushiraho kubandanya ishiraho amategeko ahasha akongera agahana mwene urwo rudandazwa kandi ikaba yarashyizeho n'ibikenewe byose kugira ngo kuko ishyirahamwe ryacu ONS Wetton Frere ryari ryarasabye Leta ko yoshyiraho ibikenewe byose kugira ngo abajya bigeme n'abakinyizi bahora bagenda guhishwa cancane mu bihugu by'Abarabu Leta ibacira umuhora mwiza w'amategeko kugira ngo baze bahore bagenda bisunzwe amategeko. Uno munsi rero turashimira Leta y'u Burundi nk'ishyirahamwe ONS Wetton Frere kubona yarashyizeho ayo mategeko mbere Leta igasinyiranira amasezerano atari make n'ibihugu bitandukanye nka Arabie Saoudite, Qatar n'ibindi kugira ngo abazoba bakeneye kugenda gukorera akazi mu bihugu byo hanze baze bagende bakingiwe kandi bagende kubahirizwa n'amategeko reka mbere bashyitse niyo bakorera baze bakingiwe ariko rero naho ibintu byifashe uko tuvuga mu raporo twasohoye mwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 twarerekanye neza yuko urudandazwa rw'abantu n'ubu rubandanya rwibonekeza mu Burundi reka mbere no mu gice cya mbere no kuba tucyasomeye mu mezi atandatu ya mbere y'uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 barakomeje kwibonekeza mu Burundi cyane cyane rugamije abakenyezi n'abigeme n'abana icyo gituma rero mu iyo raporo twasohoye umwaka uheze ariko ntitwayisohoye umwaka uheze niyo mwaka uheze mbwa twayisohoye muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 aho twasanze umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na 2023 abana bashika canke barenga ibihumbi bitatu na 86 barajanywe nk'inyagano mu bihugu cyane cyane za Tanzania n'igihugu cya Repubulika Demokaratike ya Congo kandi bakaba bajanywe gukoresha ibikorwa biruhisha cyane cyanke gushurashuzwa gufatwa ku ngufu cyanke n'andi mabi nk'enayo muri ako kazire bakunze gukoreshwa hiyo benshi barakora ntibahembwa ntibasinzira ntibagohekana gatoyi kandi yakoza nka kwezi kose kugeza kosaba umushahara aho kumuha baca bamukubita ari nabo bica ivyo vyaribonekeje cane cane mu gihugu ca Tanzania n'ibindi bihugu rero tuza kuvuga buke tugenda turaganira mu kiganiro ndendageza ngaho kw'ico kibazo murakoze
cane gose turaza kugaruka nk'uko bivuze kuri ivyo bikorwa bakoreshwa abo bantu baba bagurishijwe usubire bidusubiriremwo kugira ngo ukumbure abantu bavyumve hariho abahabwa amasezerano cane ico twokwita ama promesse yuko ubuzima bugiye kumera neza ariko ugasanga biragoranye uratubyiye n'ivyo bitigiri twumva ari byinshi cyane by'abana badandazwa hanze y'igihugu mbere ko kumbure tuja mu bibazo nyezina wavuze ku kijanye n'abajya bakobwa bajanwa mu bihugu by'Abarabu turumva yuko Leta y'u Burundi yabihagurukiye amasezerano atari make yarakozwe n'ivyo bihugu muvuze Arabie Saoudite n'ahandi mbega uretse abaja mu bihugu by'Abarabu twumva Leta iri kirakemura abandi bakoregwa urudandazwa rwa kiremwa muntu abana bobo bakiri bato bobo biba byagenze gute bo batwagwa bigenze gute canke kugira ngo bigende gute
murakoze cyane abana bakiri bato batwagwa bwa mbere babanje guhebeshwa amashuri cyane kuyaheba bo nyene cyane bwabo bivanye ngira n'igihe usanga amashuri amwamwe usanga amikoro ari make cyane bacagabwa nko kwishyura ariko twasanze aho bagaburirwa mu byo bita bice muri kantine sikorere biriko birafasha cyane kugira ngo umurindi w'abana baheba amashuri ugabanuke ku mashuri kubera na muri iyo porogaramu mu mugambi abana baraheza bakabafungurira ku mashuri gutyo bigatuma baguma ku mashuri kubera usanga benshi bo mu miryango ikenye basanga rero iyo batorotse izo mfungurwa baca baheba kwiga ku ishuri kubera inzara n'ibindi bibazo ariko kandi bamaze amashuri baca benshi babayahebeshejwe bahenzwe n'abadandazwa kiremwa muntu ugasanga rero baciye batwagwa nk'uko twavuze nyine nka Tanzania na Congo byegereye Burundi bihanurwe n'u Burundi kandi kugira ngo barengane imbibe kenshi birashika ugasanga abajabukana imbibe usanga kenshi bamwe twita abamotari ugasanga bapakiye nk'abantu nka batanu batandatu ku moto imwe, ugasanga rero barabajukanye imbibe kandi bafite ku rubibe. Simvuze yuko ariko bimeze ijana kwijana mugabo bakuru dufise mu ishyirahamwe ryacu ONS Wetonfred, araho imbibe zimwe zimwe usanga byoroshye kuzicapfa kubera ataruzi ruhuza rugabura igicuno n'icyo gihugu. Ugasanga rero haca ibarabara risanzwe, ugasanga aca nke babacisha mu kinywa bihari bugera mwe bumwe mu kinywa babacishamwo, niyo bishitse bakabacisha mu zindi nzira zisanzwe zizwi nko ku mipaka izwi. Ugasanga rero nk'igihe bishitse nk'uwo mu motari kugira kunde kwa jabuka arashoboye gupfumbatisha uwujejwe urwo rubibe, simvuze ko ariko bimeze hose, ariko hari bamwe bamwe usanga bishobora gushika ugasanga aramufumbatije kuko matoza tumaze gukora twasanze mu matare ashobora gufumbatisha uwo muntu umwe canke babiri batariko baravyifatamwo neza ku rubibe, ugasanga arashobora kumufumbatisha hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi mirongo ibiri canke birenga, ukumva ko abapakiye abana batari bake ico bikaheza bikamworohera ko arenga abarenganya indibe bishika mu bihugu nka Tanzania na Congo. Ibintu nk'ivyo mugabo cane bikunze kubonekeza umupaka Uburundi buhana n'igihugu ca Tanzania, kuko niho dusanga imbibe zaho zoroshe kurengana kubera bamwe benshi bacisha mu kinywabi. Ariko kandi igihugu ari igituma atari benshi cyane bagenda muri Congo ni kubera hariho intuzenya inovuga nti ibariyeri Imana yene yishyiriyeho hagati y'ubunini na Congo yitwa ikiyaga ca Tanganyika kigora kurengana, wumva cyo kimwe n'abajanwa muri Tanzania ho nta kiyaga kihari. Wumva rero ibitigire ni byinshi ku bajanwa muri Tanzania byumba abajanwa muri gihugu ca Repubulika Demokratike ya Congo.
Turumvise abakuze abakobwa abo bana bakiri bato kumbure bashobora gutambuka bavuga mu gato, turumva ko kandi hariho n'inzoya zibwa mu bitaro, inzoya zibwa mu makartie ugasanga zabuze nazo nyine kumbura za kutubwira. Ariko reka tubaze ikibazo cerekeye igituma mubona kiriko kiratuma ibitigiri vy'urudandazwa rw'abantu kwiyongera nkuko mubibona mwebwe mwishira hamwe ryanyu nkuko biri muri raporo yanyu y'ibihumbi 2030 no kuva mu ntango z'uyu mwaka nkuko tuvyumva.
Ego cyane ni raporo y'umwaka w'2023 cyangwa 2030 ariko niyo mu mwaka w'2023 kuva mu mwaka uheze. Rero kiriko kiratuma cyacu gurudandazwa abantu ubira cyane cyane ubwabigeme rw'abana n'abakimezi nimvuzishika nkazi nimvuzitari nke imbo ya mbere bwa mbere ni ubukene butari buke, donc novuga nti bugarije imiryango itari mike muri iki gihugu cacu ivanye n'ingene igihugu kigeze. Kandi ikindi kibi kiriko kirabituma novuga nti ni kuba atabuzi byinshi buriko buratangwa muri iki gihugu cacu. Murabona ubunyi haheza abanyeshuri benshi nk'akarero nubusafuzereka abanyeshuri, ariko ugasanga uko baheza ari benshi baroca baroswa akazi bivanye ku mbuga zitandukanye kuko Leta y'u Burundi ntishobora kuha akazi abanyeshuri bose baca amashuri ntabyo bashobora. Rero nicyo gituma rero kubera abacabona irabigerageza mugabo novuga nti abiga basohoka baheza amashuri ni benshi gusumba ibibanza by'akazi biba bihari mu gihugu, kandi ibyo bica byumvikana. Ikindi nacyo kiriho kirabituma ni uko ivyerekeye gutangwa cyangwa kuronswa impapuro z'inzira usanga kenshi birimo intambamizi itari nke cyane cyane washaka ababigenzi baragerageza gutunganiriza babitura, kandi turabibona kandi turabishima mu ishyirahamwe ryacu ONS Wetonfred. Ariko hari aho bishika ugasanga benshi bazipfuza ntibashobora kuroswa nk'akarero ntibafite uburyo bwo kugira ngo bashobore gusaba ibyo bita amaudiance cyangwa imibonano ku buhinga bugurukana bumenyi bita kuri internet. Kuko urumva ubonye kuri umuntu asaba impapuro z'inzira imibonano ayisaba hanini aciye ubuhinga bugurukana bumenyi bita internet. Urumva rero bivanye n'uko abarundi benshi uwo muhora wa internet asanzwe batawufise cyangwa batawukoresha bivanye n'ingene usanga benshi bataratera imbere cyane. Usanga kenshi imihora ya internet ikoreshwa mu bisagara ariko abava ruguru asanga ntibashobora kuyikoresha kuko n'ibyo bazi nta n'ibyo bize. Bityo rero ugasanga rero birabagoye gusubiza nk'inkaratasi, kandi bimaze kubagora rero kudisaba benshi baca bahitamwo kuca babikora uko babyumva baca bapfa kugenda mu bihugu byo hanze ata mpapuro bafite. Wasanga rero basanzwe bagiye ata nk'inkaratasi bafite z'inzira aciye bishika bagafatwa bagafatirwa bariko baragenda mu nzira bakigendayo cyangwa bagafatwa bashyitse hariya mu byo bihugu bagiyemwo banumvise nk'ibereka gushika mu gihugu cya Afurika y'Epfo cyangwa muri nka Zambia, Tanzania, Kenya cyangwa n'ahandi n'ibindi bihugu byo muri aka karere, aho usanga benshi abarundi benshi bashyitseyo bivanye nuko basanze abajeje ibihugu batankase zindira abarundi bagiye bafite irumvikana ko bacafashwa n'amategeko y'ibyo bihugu byarigeze kubonekeza mu minsi ya mbere yashabeshe bakanapfungwa benshi cyane no mu bisoma kuri kwapfunzwa benshi muri ibyo bihugu reka mbere biranashika benshi no kwicwa bakicwa barumvise ibyabaye muri Afurika y'Epfo kuri abarundi benshi bashika hafi bashika barenga cumi ari bakwicirwa muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo umva bitandukanye ariko niyo irimo urakoze
nakoze cyane reka kumbure duhindukire ku mirongo ya telefone tuganire n'abanywanyi bishwe rya Amerika mbere yuko tubandanye ibindi bibazo turafise ku murongo kuri Imana n'abantihenze kuri Imana amahoro neza
amahoro cyane
muraho rakomeye
ndaho ndashima
kibazo cyane cyumviye
mbo jewe ndamenande kamenda mucu mutumira amahoro neza mutamo kuri Imana Kanyo duha ibitigiri by'abantu akwa kuba danda badandajwe ikintu cyo cyambere ama gikurikira naco nuko jewe ico mbona atari kesho rudandaza ahubwo ni kesho ubukene buri mu gihugu hama abantu bakagenda hehe bagenda burondere ubuzi bagenda burondere ubuzima burya ko kwicwa n'ubukene utuma wicwa n'ibindi bintu muhurira mu nzira amasarago uhurira mu nzira ako kushobora ubukene nk'akaro rero nyakubaho umukuru w'igihugu cacu yarasemereye aravuga ijambo yuko ata muntu yo kwiga yitse akazi kuri leta icyo ni ikintu cya mbere cyadekuraje abanyeshuri ko bariga bamwe baranaheba kubera iryo jambo umukuru w'igihugu yavuze ni ukuvuga rero n'umaze guheza ishuri cyangwa akaba yarahejeje akumva iryo jambo yuko atakazi yiteze kuruka muri leta iki cya mbere akora ni iki ni ukugenda ahantu yumva hari akazi yumva yashobora gukora ntiyita ku ngorane ashobora guhurira mu nzira cyangwa ashobora guhurira iyo agiye oya uwo yita ko yuko agiye kurondera ubuzima ntigira kabiri nacyo ibyabaye muri Afurika y'Epfo cyenda se abagenzi bari batari bake si kenshi yuko batari bafite ibyangombwa ahubwo na makosa bamwe n'abandi bagiye barakora mu Barundi ugasanga umugenzi wakoze ikosa hama nawe umugenzi ashe kwa sekta mugatewe wa rikode mugaho akavuga ati naga ni groupe y'abantu bava mu Burundi bakoze amakosa sikeshe yuko ari rudandaza oya hawa namba tutahura n'ikintu gikurikira twese n'ubu nagenero nk'umuntu avuga ati tugende hariya kabisa no genda kubera ubukene nagende mu ntibworoshe ariko kubera ubukene ntakunda ukuntu ari bugire aragira ante aragenda uwo muntu wogewe ngo mutumire wacu mukuru ntihuje ntihuje n'ubukene sikeshi yo kudanga sikeshi kubadandaza kuko umuntu agiye kurondera ubuzima niwo kiba ngiye kumudandaza ikaba na turafite abagenzi bari muri za Omani zahe za Amerika za Afurika y'Epfo nta ngorane batubwira zibashikira ngo ni inzu zo kubadandaza oyaye natugire rero umuco atubwira ukuri mugapfana akeshi yo kuvuga umuntu kudandaza abantu
yego nkorera Imana guma ku murongo gato ico ndakubaza mbere yuko kumbure mushinga nta maître prime kwishura none kuri wewe ubona yuko urudandazwa rwakirama umuntu rutabaho niko bibona
urudandaza urudandazwa mugihe no bivuga ni mugihe haba hari ifate nk'aba abana bato bato abana bato bato baminere abantu bashobora kubyumva kuko ushobora kumuta ushobora kuba kugenda ahantu atazi ibyo agiyemo umugabo umuntu ari adulte ugasanga afite umuryango afite kido bizwita ushobora kumudandaza gute
ariko usomye iki kibazo ukakijamwe mu mizi ku isi yose iki kibazo ni kibazo kizwi cyane yuko abantu baradandazwa mu buryo baba bagiye kurondera ubuzima bagasanga baguye muri bindi ariko reka ndeke maître araza kubisigura cyane mbere yaho ariko ndafise akandi kabazo nkorera Imana wavuze uti ugwaruka mu Burundi mwaracitse intege kubera ijambo mukuru w'igihugu yavuze rijanye nuko muri leta atakazi kariyo birazwi neza yuko leta ego irafisa abakozi mu mashinga mateka nkingo za mateka mu biro by'umukuru w'igihugu ubuzi buruzuye kugira ngo leta ikore neza ariko ugwaruka gose ruva mu za kaminuza zose z'u Burundi ruzera yuko ari leta honyene bashobora kuronka ubuzi bubabeshaho
njira cyumva leta cyo duhubuzi twese ngo dushikije ndabyumva kuko abanyeshuri biga ni benshi vraiment ndabyumva muka umurongo zakavuga ijambo nka rya vraiment n'ukuri benshi barabaye kuraje vraiment najya atashaka guhenga ama vraiment n'ibindi habaye defuraje kuntu mu gusa
nuko bari wifuza akazi ko muri leta gankorera imana
sa
nuko wifuza akazi ko muri leta
abo je isana akanyangeze kana ko nifuza kuko n'umushara bahemba n'imica n'ikize wanashimira tubari ko ari byiwanje
ego bisigura yuko ubuzi buri henshi hari ama societe hari amashira hamwe hari ibintu ari handi henshi cyane uretse leta abantu bashaka gukura ubuzi
ndabyumva muka nkabijya umwana yiga abifite umuco mutoya yiga kuva nko mu gatafi aho mu 9 amaze kumba bijya ntarenga mucu agerageje ntarenga mucu na gatatu kuko yamaze kumba yuko nahaze amashoti cyane nta namwe toyajyana
oya ibyo sivyo
ariko nda kwigisha feri
aya oya ariko sivyo nkorera imana umwana ariko arakumva ubu niyo chiki intege kuko ubuzi niyo cava mu ishuri ngo nukubera ngo leta yavuze ngo nta buzi buriyo kuko arafise izindi avenue arafise izindi nzira ashobora gucamwo ngira ngo nawe wewe nyene ushobora kumuhanuka avuga ati ntukave mu ishure ntugacike intege hariho ubuzi bwinshi n'inzira nyinshi uwo muhanura kugira ngo ashobore kugumana iryo shaka ryo kuja mu ishure no kwiteza imbere si leta yonyene
none mumenyesha makuru aenda kubaje gatoya mbabarire gatoya
yego
ikintu cy'ambere umuntu yiga kugira girene
akore
sawa au kazi rero nikuvuga leta tubwira ati twige ama none ushitubwira yuko naho uri kuri giga atakazi tuzoguha mbabeza vubihira hehe
ndeka kumbure duhakanya umutumire wacu ntitworangiza ariko umutumire wacu akwishire ku bibazo byawe kuko numvise ko nibyo koko kubijanye n'urudandazo rwa kiremwa muntu ntimwabyumvise ko cyo kimwe maître prime ku byo nkorera imana yashikirije mutumvikanye ko uko abibona wo bivuga kwige urakoze cyane nkorera imana
ubwambere nambere ndashimira je nkorera imana ku byimbiro byiwe yatanze kuko uburenganzira bwiwe bw'uko tutubibona kumwe kandi n'ibisanzwe cyane kuko umva hariho umuco akeneye kuronzwa ubwambere umuco wa mbere nuko ntabwo ari je natumye inama mpuzamakungu yabereye Palerme mu Butaliyano mwaka w'2000 yabyaye icyo bita Convention de Palerme kugira ngo isi yose iyamirize ishyireho n'amategeko azubahirizwa guhana no guhasha aya mabi atari n'urudandazwa wa kiremwa muntu icyo ni cya mbere icya kabiri acagenda asome itegeko rijejwe kurwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi ryatewe igihugu na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mwaka w'2014 agenda asome muri iryo tegeko ingingo ya 10 iratumura neza izo ari byo bifatirwa kugira ngo umuntu avuge yuko habaye urudandazwa rw'abantu ndamuhe nk'akaroro kamwe nuko naho yo nk'ubu nkorera imana wenyine yo fatwa ari kararesha ikufresha mboresha iyo mvugo ari karajyosha nk'umwana cyangwa umwigeme cyangwa umugore w'ahantu kugira ngo azwe mujane mu kanaka batabigiye inama cyangwa bidaciye mu mategeko agafatwa gusa amukuye nko mu ntara ya Ngozi cyangwa ya Cankuzo amutwari Bujumbura kugira ngo adoce amujana fate nko muri Zambia cyangwa mu Tanzania muciye nko mu Rumonge aho yafatirwa hose nkorera imana kwiyonzira ariko aramujyanamo aba yamaze afashwe n'inzego zibijejwe acagirizwa ko yakoze urudandazwa rw'abantu ubwo nyine n'ahatse baramushyikana iyamujyanye rero nkorera imana yumve ko iri tegeko rihana kongera rigahasha izo urudandazwa rw'abantu ni itegeko rikaze cyane kandi twaba turiko turavugira ngaha nkorera imana twumve sabo onye bagiye mu bindi bihugu bagiye bice mu mategeko cyangwa bagiye kwisumamwo bice mu nzira nziza cyangwa bafite ibisabwa oya turazi yuko muri abo tugaho tuvugira sabo turabo tuvugira n'abagiye mu nzira z'ibinywabi badafite inkaratasi ibyangombwa hanyuma bashika mu nzira cyangwa iyo bagiye bagahura n'ibibazo kandi bakaba bajanwe mu izo nzira cyangwa izo bihugu bice muri uburyo twavuze n'uburyoshwa by'uruhendo n'ubusinzi ibintu nk'ibyo onye ayo mategeko ahana aya mabi niko abisigura azagenda asomerere ingingo ya gatatu y'ayo mategeko mpuzamakungu yasinywe n'amakungu yose icyarimwe Palerme ingingo ya gatatu turabisigura neza azaca agenda asome ingingo ya kane y'itegeko ry'u Burundi rihana ariko ngira hasha urudanzo rw'abantu u Burundi niyo ngingo irabisigura neza nibaza ko niyo yasoma azocanyurwa umuco nibaza kutanze
murakoze reka twakirundi munyonyi w'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone ni John Mugisha mahoro neza ngaho muri Zambia ego turashima duzijwe tukumve neza
ngombwe ngo muranyumva
ego kibazo cyane cyumviye
ego nagomba so kwiki ego cyumvise ko iki kibazo cy'ubagazo bw'abantu n'ibishira hamwe kandi ngira nko mu Burundi ndashaka n'ushima ariko nibaza ko mu Burundi amashyira hamwe yaba hari kukurikira icyo kibazo ngira ashobora kandi kirenga oba hagira nka cyagiye cy'iminsi mpuzamahanga agenewe iyo minsi akaba ari amashyira hamwe agira icyo avuze cyane agira icyo ashikirije iyo minsi yoba yegereje nisanzwe ndi mu mahanga igihe kitari gito cyane umushinga ntayo nagomba ndamusabe kubwo gukumva n'abarundi bagerageze icyo kibazo bagishyiremo ingufu kuko nka twebwe tuje mu mahanga igihe kitari gito icyo kibazo aho gituye kiragira natwe ubukabura n'uko unabisigura abantu badandaje ikiyisilamu aho bakomeje rero cyane igihugu cyacu ubu nakaba byemewe muri Zambia hariho abantu umuntu ajya akava mu Burundi akabona yabwiwe yabwiye mu biki ajyanye mu binyabiziga ntasatire na rimwe agashyikira ahantu ashyiraho hantu ni umugwi baratitse ahandi bazotwaza gukora abantu badakora imyaka n'ibindi nta gice akorera nta kintu na kimwe akazobonwa gushyirwa mu ibarabara Zambia abamaze kwashikanira abantu bari mu ibarabara muri izo nzira n'abantu biteyemo ubwoba kandi maze umuntu umwe yumvika asubye isitori cye yegereye yavuye mu gihugu agashyika aha aho yari aje mu mabarabara aho yagiye mu makonteneri aho yacikijwe mu gice cy'ibiraro aho yashyikiye iminsi yamaze yegeze usanga iteye n'ubwoba nica n'ubabwiye umushinga ntahe nace ndamubaza nti mbeko dushyira hamwe mu Burundi mwamukwise mu karere n'ibihugu bitandukanye birimo abarundi bijyaho ibyari bumva bidandazwa abamukerekera bakegera aba bantu bakamenya ntibakeye abo bantu baba bagiye kumwe hama bagakurikirana hama nimba yari ikibazo cy'ubudandazwa bagakwiza inyuma cyangwa abantu bagafatwa bakunda ubudandazwa bagahana aho ni cyane cyane bidahita muhagarara ikintu cyo bamwe se muhagarara ko n'ubwo ikintu mwanyi nako nabuga na kuba ku bijyanye no kwiga ngo nta kazi kari muri leta endo umuntu akubaha umukuru w'igihugu uko yabivuze uko yabivugishije imvugo iranguruye y'ukuri mugana agomba mwibuke uwo munywanyi agaho kibazo cyo kwiga cyane ikibindi kwiga ku isi hose umuntu n'uburenganzira bwiwe kandi ibaze umuntu yize nta wiga kuri komande ngo genda wige nzaguha akazi ni ukwiga ahubwo ushyiramo ukiga uvuga uti nanjye ndiko ndigira mwiza njye gushyira mu nzira yari byaje umusaruro ubwo ni ukwiga ko iyo sasi ikizi yabivuzemo gusa abandi babitahuye kutariho nindi uyiga ikintu bigashyika muri leta hakabona igice kibanza kandi ntabwo by'ibanze bibaze batawakwima akazi ngo ni uko wibye kuko harimo abakaroga niyo sasi ntiwumvise ama ha byinshi nasa n'urenga gusa ndetse cyane abantu bishyire ikibazo bibaza nimba byoba batabona uko bagenda boraba abantu bamwe bamwe abantu si bamwe hari n'abantu bafite ubuntu usanga nako twaje muri iyo nzira muga ibihe birahaca turimenya icyo turi turasiba turaba abantu aho tugeze uno munsi niyo nicyo gituma nsaba bakurikirana bakajya muri ibi bihugu bumva birimo abarundi benshi habera
urakoze cyane rwose John Mugisha ibyumviro byawe byiza n'ibibazo reka kumbure twibutse umutumire harimo mu byo wavuze ibibazo bitatu mwavuze cyambere yuko ukeneye ko amashyirahamwe nk'aya atavuga iyo hari umunsi mpuzamakungu wahariwe igikorwa bakora bakimenyekanisha cyane, agira icyo akivuze ko hama wabuze icya kabiri gufasha abantu baba bafashwe hanze muri urwo rudandazwa, hama no n'ikijyanye no guhana. Maître Prime, duga ku ijambo kuri ibyo bibazo bitatu.
Ego cyane, murakoze cyane. Jewe nagomba nshimire cyane John Mugisha wo muri Zambia, ingene adufashije guha umuco na nkorera Imana ariko arahakana ngo nta rudandazwa rw'abantu ruhari. Ibiki murumvise ko no muri Zambia John Mugisha avuze ko ruhari ahubwo biteye ubwoba, ariko aranadusaba yuko twoshikana muri ibyo bindi bihugu kugira turabe neza ingene bifashe. Rero yavuze ati turavuga gusa dusemere hari iyi minsi mikuru igihe turwanya rudandazwa rwa kiremwa muntu gusa, twokora n'ibindi bikorwa kugira tumenyekanishe. Nagomba ndamwishyura ndamubwira nti ntidukora gusa n'icyo gihe gusa cy'iminsi mikuru, kubera ibyo biri mu kazi kacu ka minsi yose nk'ishyirahamwe ryacu ONLS Betonfred, aho tugira amatohoza yimbitse kugira tumenye n'ibyo bibera nko muri icyo gihugu cya Zambia byose turabimenya, kuko turafise abaduserukira mu ibyo bihugu byo nk'ibyo bihugu nka byo turafise abaduserukira haba muri icyo gihugu cya Zambia, turafise nk'ishyirahamwe abaduserukira ONLS Betonfred, turafise abaduserukirayo nko mu gihugu cya Tanzania, igihugu cya Kenya, hose henshi turafite abaduserukira n'ibihugu by'abarabu turafite abaduserukira. Bisigura rero ngo ntabwo dukurikirana icyo kibazo gusa kubera hageze umunsi mukuru wahariwe kurwanya urudandazwa rw'abantu gusa, ariko tubikurikirana umunsi ku munsi, tubikurikiranira hafi, ari byo tumenya tukabivuga n'ibindi tumenya tukabibika nk'ibanga. Mu byose ntica tubishyira ku mugaragaro kuko ari ibyo bita ibanga ry'akazi. Rero tugomba tumeshe John Mugisha wo muri Zambia yuko turi ku kivi, none turi ku kivi n'ukuri, kandi ko turakora ibidasanzwe, kandi noneho ntituriko turabikora twenyine gusa, kuko turakorana n'ishyirahamwe bita OIM ijejwe ibinyine by'umwimukira isi yose, kuko turakorana kandi n'uwo mugwi w'igihugu ujejwe kurwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi bita Komisiyo Nasiyonali ijejwe kurwanya threat y'urudandazwa rwa kiremwa muntu nyene, turakorana n'amashyirahamwe nka za UNICEF n'abandi batandukanye, twarashyizeho mbere n'urunani rudasanzwe ruhuriramwo amashyirahamwe yose arwanya ajejwe akorera kuri iki kibazo. Rero tuzi turahanahana amakuru, kandi iyo bishyitse tukayamenya turayakorera ko mbere tukayashyikiriza na leta adufasha, kugira ngo abajejwe ubutungane bishyitse bakamenya abari gukora kuri urudandazwa rw'abantu, ubundi bagafata bakugurura amadosiye yabo guhera kwa opeji gushyika no kwa prokirere no gushyira ku mucamanza. Kandi duhora tubona iyo bigaragaye yuko ari uwakoze urudandazwa rw'abantu mu Burundi agafatwa akamenyekana, agafatwa tumushengeje cyangwa tumuvuze, ubutungane buca bufatisha ibibazo mu minwe, kandi bigaza bikagenda neza. Kandi turabishimira leta ingene turiko turakorana, reka mbere n'abo bose turi kumwe turiko turakorana iki kibazo n'abandi bashyirahamwe yambutsa amakungu canke iyo ngaha mu Burundi, turiko dukorana neza ku iki kibazo. Ahumure rero itwicaye ntabwo dukora kuri iyo minsi mikuru gusa, dukora minsi yose. Rero dufasha gute abashikiwe n'ayo mabi? Iyo bishyitse tukabamenya tureza tukabivugana, kuko igihugu cy'u Burundi kirafite abagiserukira ibyo bihugu bashikiwe n'ubwo rudandazwa rw'abantu byabayemwo, tureza tukababwira, ariko cyane cyane tubanza gukora n'inzego za hano tukazibamenyesha, kuba ko hariho n'umugwi ubijejwe w'igihugu ushyizweho na leta, uwo mugwi tureza tugakorana tukababwira tukabaha ayo makuru tukayamenya, kandi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OIM turabibabwira, UNICEF hanyuma tugafashanya n'abandi bakora muri icyo gisata, kugira ngo dufate ingingo z'ingene abashyikiwe nayo mabi bibaye ngombwa botahukanwa mu Burundi atakinze dusabwa, kandi mu buryo bubangutse kugira ngo babandanye bakingiwe. Ibaza ko nicyo ndacishuye akabazo kagira gatatu sinakumvise neza
ku bijyanye no guhana. Ati mbega guhana
icyo kibazo ako kabazo nakishe namaze kukishura, kubera igihe cyose hamenyekanye umuntu adandaza kiremwa muntu, iyo tumuvuze tukamutunga urutoke arafatwa, turabona ko ahanwa gusa intamba mwizo ntizibuze kuko hari igihe usanga abakuru ngo rudandazwa rw'abantu nabyo ntitwereka kubivuga, usanga kenshi bakoresha amafaranga menshi kubera barayaronka, rero bamaze kuyaronka usanga birashitse hari igihe batanze bishitse bagatanga nk'igiturire kuca nkuriya, ugasanga rero aramurekuye naho yaba yafashe ugasanga aramurekuye. Mugabo ibintu byama byabaye n'ibintu biba gake mugabo birashobora gushika, ariko turashimira inzego z'ubutungane ingene ziriko zirabyifatamwo muri iki gihe, kubera nk'abacamanza nka bose baramaze kwigishwa itegeko rije cyo kurwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi, kumva rero bakora ibintu bazi kandi bijyanye n'iki kibazo,
barigishijwe bararigiwe itegeko bararizi nuko rero hageze ko bahana ubu nta kindi kibazo kibonekana kubera basanzwe babizi ingene babikora rero mu ico gihe nk'ishema honeste w'itumfe turashima ubufatanye bumaze kuvuka mu Burundi butuma ayo mabi abaye aca hano byihuse nacyo gituma mwumvise by'ukuri turashimira mbere leta kubera kongera tuyikeza kubera heruka Burundi heruka kuronka bavuga nti amanota meza mu byerekeye kurwanya iki kibazo tudanazwa abantu n'ubwimu cyangwa mu kindi kerekera mu Burundi kuko ubundi nk'uko bifite amabikorwa ku mwaka ku mwaka paratema leta zunze ubumwe za Amerika yama ikarasa igira urutonde ibihugu byo ku isi nyine babyifashemo neza cyangwa nabi kurwanya urudanazwa rw'abantu rero Burundi nk'igihugu cyacu cyagumanye ikibanza cyo gifite umwaka neza bisigura yuko no muri cyakoze neza ituma kidatakaza amanota muri icyo kibazo kandi tukaba tusubira tubona akakanya keza nk'ishema honeste we tonzere gutera intege leta y'Uburundi gukomereza ngaho nyene ahubwo mbere nk'umwaka uzatse turonke amanota yaciye mu kibanza cya mbere yaba yarose klasi ni ubundi bwarose klasi madoni bode nk'uko bwari bwabaye klasi mu mwaka uheze ariko twifuza yuko tubananije dushyira ingufu twese hamwe baje ico gisata twifuza ko tusoronka ikibanza cya mbere mu mwaka murakoze Imana ibaheze gute
murakoze birumvikana kandi ni byiza ko hari icyizere leta y'u Burundi irikirakora neza irikiratera intambwe kugira ngo bikemuke ariko kandi hano ku rubuga rwa Facebook bikora Imana Desire avuze ati leta irakwiye gufatira ibihano bikabije ndakeka kubarya kuri bajya bafatwa kugurisha abana n'abakobwa ati mbona ari icaha gikomeye cyane ariko kandi Gigi Jumi akagaruka akavuga ati nyamba leta nyine ibifisemo uruhara naho bisigura ko kumbure hari inzego za leta rimwe na rimwe ziba zibifisemo uruhara mu misi yahera mu myaka yahera twarigeze kumva abategetsi bamwe bagirizwa kuba bafise uruhara mu rudandazwa rwa kiremwa muntu cyane cyane bajya bakobwa bagenda muri za Omane n'ahandi bega ONLCT yoyo irabitunga ku rutoki kugira ngo navyo nyene bitorege umuti abari muri leta abariko baratuma ibi bikogwa nabo nyene murabatunga urutoki kugira ngo bikemuke
murakoze cyane ico nikibazo abantu benshi bakunze kwibaza cyane gutubaza uhora gwa bari muri leta ico kibazo nuvuga nti two kivuko ko nkatwirwe nk'abanyamategeko turafise ivyo tugendera ko bijanye n'amategeko kugira ngo tusige duti naka bisanzwe twisunze ingingo ya 18 y'igitabo cy'amategeko mpanabyaha cy'u Burundi iyo mwingira tomara neza yuko umuntu wese yagize icyaha gatwe kiwe kandi rero uwo muntu yaba yabikoze naho yaba ari muri leta cyangwa atari muri leta yabikoze agafatwa ntaza kwisigura ngo je nabikoze kubera ndi muri leta oyaye icyaha ni icyaha ntikigire uri muri leta ntikigire uri mu idini kanaka cyangwa ubwoko kanaka cyangwa iki oya cyangwa umwambwe kanaka wafashwe mu cyaha usamba wenyine uzavuga ngo jenari nafa cyane nakora mu rwego runuru kandi si niba tukari urwego rwo muri leta ngo shyigikira ibyo bintu hamwe byoba ibaho kandi naho twebwe iyo bimenyekanye tukora ngo leta ibisemo uruhara cyane ngo ni inzego za leta zibisemo uruhara kuko leta mwumvise ibyo irikira akora byiza kandi dushimira mu ishyirahamwe ryacu ONS we tonfrere iyoba irikira akora byiza nk'uko hanyuma guca ihindukira ize gukora ibindi nk'ibyo onye kibaza yuko atari uko biba bimeze
kumbure si leta n'abantu muri leta Erika tubandanye ku murongo wa telefone kuri Facebook umunywanyi wacu Edouard Buregeya nawe nyene yarafise icyo aterera kijanye n'inyishu kumbure ryo fatwa Edouard amahoro neza. Allo Edouard. Ego udutijwe Edouard tukumve neza numva harimo amajwi muri telefone yawe ariko duga ku ijambo.
Navukana na Edouard Buregeya. Ndi mu Rwanda nda mu karere ka Nyagatare hanyuma icyo kibazo ku rudandazwa rw'abantu ry'abantu utanzwe ngewe umuyobozi wa kaminuza ndi umurezi umwarimu ariko icyo kibazo kirahari notamure mu Burundi gusa n'ahandi kirahari ariko uyu munsi reka tuvuge ku kintu gishobora gukorwa cyangwa se kuri mesaje umuntu yakoresha kugira ngo ibicuruzwa by'abantu bigabanuke cyangwa se binacike burundu rero ikintu cya mbere mbona igitekerezo cyanjye cya mbere mbona urubyiruko rukwiye gushakirwa imirimo yo gukora nanone ngira ubu shingiro ngo tuzigane tunakwiga tubona akazi muri leta tubone ibintu myiza hoya ahubwo nayo ari ibintu mito mito iciriritse ishobora gutuma baba bakwitiye bafite ikintu bakora ibyo bayishakiwe ndetse bakanayifashwamo bagakirirwaho ibigo by'imari biciriritse bagahindurwa uburyo bwose bwo kubona inguzanyo nk'urubyiruko bakaburyo rwakiteza imbere ndumva byavamo igisubizo cyo kurwanya ibicuruzwa ryabo kuko bagenda bajya hanze bagamije gushaka akazi bagamije gushaka amafaranga bagamije gushaka imibereho ubwo rero urumva bashyiriho ibigo by'imari biciriritse ku buryo bajya mu buryo bworoshye bwo kubona inguzanyo ndetse bakanishyura ku buryo bworoshye icyo mbere cyazagabanya imari trafficking icya kabiri umuntu wese ufatiye muri iryo kosa agafatwa ajyanye cyangwa se agafatirwa muri iryo kosa ryo gucuruza urubyiruko gucuruza abantu uwo muntu akwiye gufatirwa igihano kimeze nk'icy'uwishe umuntu kubanza amasayidi yakagombye gufatirwa igihano kimeze nk'icy'uwishe umuntu kuko umuntu aragenda akamutanga akaza kumenya konsekansi zijya nyuma akaza kumenya uko umuntu ameze aragenda agatanga bakamuhereza amafaranga yenda akigizira akaza agatwara abandi agatwara abandi kandi rero icyo ngicyo ngombwa na kimwe kizwi umuntu wishe umuntu umuntu we yakagiye ahanishwa igihano nk'icy'umuntu wishe umuntu icya gatatu iyo umutekano ari mukeya igihugu gifite umutekano mukeya abantu nabo bashobora kudisayidinga kuba ngo reka mva ahangaha njye gushaka ahandi ubuzima bwakomeza reka mva ahangaha njye gushaka aho umutekano waboneka iyo umutekano rero ubaye mwinshi mu gihugu ibyo nabyo byazagabanya icyicuruzwa ry'abantu kandi byazagira umusaruro ahubwo mfite ikibazo giteye gitya nshaka kugira ngo mumbarize ubutumirwa ese igihugu kigaragaye ko gifite uruhare runini cyane mu icuruzwa ry'abantu bavuye mu kindi gihugu bakajya muri icyo gihugu ibyo bigaragaye bahanishwa icyo gihugu cyo ntabwo gihanwe se bigenda bikibaterereza bakavuga ngo abantu bacu babonye ahangaha turabagaruye bagarutse mu gihugu cyabo bye bikarangirira aho ngaho abaza wenda gukubona byo ntabwo ndi kubyumva neza
Edouard uvuze uti icyo kibazo cya cyanyuma ubajije uti abantu baba bagiye muri ibyo bindi bihugu bakamenyekana yuko bagurishijwe bari muri ibyo bihugu icyo gihugu cyokora iki nibyo bazi
bashiwanze kamwe kumishoni ibiri ubunda bashiwanze ubu mbuga batanze ubwanda uburyo bwo kugira kubasubiza mu rugo yego ariko kandi na none iyo babasanganye iyo babasanganye ikirekire aho bitarajya bazi kubwira nyine ku buryo bikorwamo nyine n'uwo muryango barabasubira uburyo bikorwamo icya kabiri ese umuntu wakorewe ihohoterwa ibyo cyuruzwa by'abantu bikamugiraho ingaruka akaba wenda yaragiye agakoreshwa imirimo y'ubusambanyi wenda akaba yaragiye agakoresha ibintu by'imirimo y'imvune mu busambanyi wenda akandiramo indwara zidakira cyangwa se muri iyo mirimo y'ibintu by'imvune akaza gukomerekeramo akaba wenda yabura n'urugingo cyangwa se agakomereka cyane bikabije uwo muntu mu mufashiki y'igihugu umubyeyi w'uwo muntu umufashiki icyaguma cyanyuma
yego ariko Edouard ibibazo ni byinshi cyane mutumire bihava bigorana gato reka namaze kwandika ibitari bike mu byo wamubajije kumbure abandi baraza kubaza urakoze urakoze cyane Edouard cyo nacyanditse Maître Prime ndumva ku cyo yahereye ko Edouard kijanye kumbure n'icyo nkorera Imana yari yavuze yavuga ubuzi kubakiri bato ni kimwe mu nyishu yofasha kugira ngo nihabe ubwo rudandazwa abana baronse ubuzi abaje baronse ubuzi biragabanya abo baje hanze bagenda kuburondera hanze kumbure bakagwa murantunga muri ivyo bibazo ico onye nico kumbure twohera ko hama ico guhana co wamaze kukivuga ko hama tugire cha kabiri cerekeye umutekano mu gihugu navyo nyene byo bari kimwe mu biko biratuma abantu bagenda
murakoze cyane ibwa mbere icyo no mwishura Edouard bukeye neza se yo mu Rwanda bibaza abajije nuko ubwa mbere hagwijwe ubuzi mu gihugu n'ivyo zofasha natwe kubera muri ishyirahamwe ryacu ONS Wetton Fred kuko turagerageza gufasha kunganira leta mu kugwiza nyine guha ubwo buzi abenegihugu na cyane cyane biciye kugwiza amakoperative y'abenegihugu abateza imbere twarabikoze mu ntara zibiri twafashe nk'icitegererezo ni ukuvuga mu ntara ya Rumonge n'intara ya Bubanza kandi ubu tuzobana no mu zindi ntara twarashyizeho amakoperative twise ni agaciro ajejwe guteza imbere cyane cyane abakenyezi n'urwaruka kugira ngo bashobore kwiteza imbere icyo dukora nyamukuru kino muri byinshi tubaha imitahe abishobora kadandaza abandi bakorora bakorora nk'ingurube inkwavu n'ibindi byororwa bashobora korora cyane bakadandaza mu Rumonge bakadandaza imikeke amafi indagara n'ibindi eka mbere guco kandi tumaze gukora umugambi tuwutanguye tubona neza yuko ubuzima bwabo benegihugu bwahindutse cyane kubera nk'abo mu ntara ya Rumonge twapfuye inkengera y'agaca Tanganyika bari bamaze imyaka batekera indyo y'abarobyi kandi ari abakenyezi bataye ingo zabo bakagenda ku kiyagaca Tanganyika kubayo baca baza barakorerwa amabi nk'enayo gufatwa ku nguvu n'abarobyi bamwe bamwe atari bose usanga rero icyo kibazo kiriho kirateza n'umutekano muke bw'iyo nkengera y'agaca Tanganyika dushobora dukora n'abajije intwaro muri iyo ntara icyo kibazo bacara gifata mu minwe abakenyezi icyo bashyira mu koperative amakoperative yacu tubaha imitahe bariko baradandaza bacara barapfuye n'icyo kibazo cyo gutekera abarobyi ubunye bariko baradandaza benshi kandi bariko barakora imigambi itandukanye bivanye n'uko nayo mikoro make twabahaye ama mikoro kredi i Faransa twarayarondeye turayabaha hanyuma rero bituma ubuzima bwabo buhinduka kandi benshi byace bishika abari batabona abagabo babo bacara batura ariko bakanibisha mu mategeko kubera bivanye n'uko babonye ko ubuzima bwabo butanguye kwisunura bivanye n'uko tuweze mu makoperative rero turasaba mu ishyirahamwe ONS Wetton Fred yuko na leta ikomeza intuzenya umugambi cyane tubona neza yuko ezeho banki y'urwaruka ijije kubaha amadeni kugira ngo bashobore kwiteza imbere bari mu mashyirahamwe cyangwa banki y'abakenyezi kugira bashobore kwiteza imbere ariko ntiyohereza ngaho gusa turabona hari abantu benshi bahezaga bafite amafaranga menshi nka muri iki gihugu leta y'u Burundi yabahimiriza kugira ngo ababishoboye bashyireho imitahe yabo bafite amafaranga menshi babisebeshe mu mazu bubake amahinguriro atandukanye kuko burya igihugu gifite amahinguriro niho akazi ugaruka rwinshi n'abantu benshi mu mwanya muto kandi mu mwanya umwe ugasanga rero bagiye kuyashyira mu byerekeye amahinguriro byofasha cyane gusumba kuyarunda mu mazu kuyarunda mu mabanki ataco rikarakora ugasanga rero hariho benshi bashomereye kandi atabuzi baronka kandi hariho abandi bashobora kubibafashamwo bashyizeho iyo migambi uvuga nti bagashyiraho ibigo cyangwa amakampani kugira ngo bashobore gukora ibice nk'ibiriya bifate nk'umuntu byo guhingura gutyo byotanga akazi kuri benshi icya kabiri ni kutekeye sinzi ko musubira mu kibazo kigira kabiri
cy'umutekano yavuze mbega umutekano wo gutefisa isano n'uko ukuntu abantu bagenda mbega ya
umutekano ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi umutekano wo mu Burundi urapfiye ni mwinshi cyane ahubwo uramura narenze tuje vrema nta kibazo cy'umutekano dufite mu gihugu cyacu cy'u Burundi igihugu cyose ni nyabagendwa ariko nibaze ko umutekano ugira ashatse kuvuga Edouard kugira ngo jene wite umutekano wo mu nda kujya iyo umuntu ahungabanya umutekano uvuga nti inzara inzara ishatse kuvuga inzara burya emwe iteye mu bantu abantu nyine baca bahunga nyine bakimuka bakagenda kurondera icyo rereza mu bindi bihugu niko bimeze kandi twe tuvuga duti akanyoni kataguritse ni kamenya iyo bweze ubwo kakaza kuburondera iyo bweze bisunzwe amategeko kandi bakagenda bafite ibibaranga arizo bya ngombwa rero sino wita umutekano nka kujya tuvuga ngo inkozi iravuga cyangwa oya mu Burundi umutekano ni mwiza cyane urahari nta ngorane zema ihari umutekano bibaza ko mu nda bamwe bishobora gushika bakaba bakenye cyangwa bafite inzara baca bahitamo rero kugenda kurondera hasumba ahandi mu bihugu byo hanze
igikurikira yashimitse ko cyane ku bijyanye n'ubutungane kumbure ingene bufasha abo bantu baba bakorewe amabi bagakomereka bakagwara mbega ku rwego rwa ONS cyangwa ku rwego rw'amategeko mpuzamakungu iyo umuntu yakorewe ayo mabi agashobora gukira ntiyicwe ariko akaba yakorewe amabi akomeye cyane mbega yo kwitura hehe mbega mwebwe mumufasha gute
urakoze cyane nyakubahwa ubwa mbere hoho ni uko yafashwe nayo mabi akayekurirwa nga nkuko muvuze nikuvuga ko yafashwe nko kungufu akari ngora zigakira umugira basi akandura nk'umugira basi da canka akagwara ibintu nk'ibyo aho ashobora kwitura nuko bwa mbere ashobora kwitura yabikorera ari gihugu cyo hanze aca yitura ubuserukizi bw'icyo gihugu cy'u Burundi muri icyo gihugu ibihugu bike bakunda kujyamwa abarundi n'abarundi kandi benshi Burundi budafiteyo ubuserukizi bwabo muri icyo gihugu rero aca yitura ubwo buserukizi amaze kubwitura aca ubwo buserukizi rero nibwo buca bumenya ifashanyo bashobora kumuha iyo ariyo bivanye n'ikibazo aba yagize hanyuma rero uwabikoze amenyekanye ubwo buserukizi nyine burabimenyesha leta y'u Burundi bice mu bushikanganji bwogufasha kuri n'andi makungu hanyuma leta y'u Burundi canke inzego zibijejwe zo mu Burundi zigaheza zigafata ingingo zibereye cyane cyane kuba vyakorewe hanze mumva ko hacakora ibintu vya diplomasi kuvuga ubushikiranganji bujejwe gufasha kuri n'andi makungu uraheza bukavugana n'ubundi bushikiranganji nkabwo bw'imico gihugu hanyuma bagaheza bakavugana ingene abakoze nk'ayo mabi bohanwa ishe masezerano ubundi bushobora kugirirwa kugiranira n'ibyo bihugu cyangwa icyo gihugu byabereyemo ariko kandi mu byo bita cooperation judiciaire internationale bo bufatangane ibihugu mpuzamakungu byerekeye by'ubutungane ari urwego bita mpuzamakungu bw'igipolisi bita Interpol Interpol nayo niyo igakora irifate uwakoze ayo mabi kandi ihanwe ahanwe yisunze amategeko hariho n'igihe tuhora tubona abakorewe ayo mabi bashobora gutahukanwa mu Burundi bifashijwemo n'iyo Interpol OIM imisefu atwese nk'amashirahamwe ONS wetonfere nayo yandikora mu icyo kibazo tugafashanya kugira ngo abashikiwe nayo mabi bashobore gutabara icyo cyari gutabagwa hakiri kare
murakoze ni nacyo kintu gihambaye mu kwimenyekanisha kugira ngo abantu babamenye babiture turafise n'uwitwa Elia Maseka Elia uratwumva
yego mwiriwe neza ndabumva
amahoro
na mahoro neza na mahoro y'Imana namwe abane namwe
twese
mahoro neza
mahoro neza mutumire na mahoro
amahoro neza mahoro n'ani guhezagire karibu
namwe baheza gende kimisha ya sante
amen
Elia ubona iki kibazo none cyotorega umuti gute kumbura aho mu karere uherereyemo yo bari muri Congo sinabonye neza telefone zawe ariko iki kibazo kifashe gute ubona inyishi yo bariye
ndi mu gihugu cya Congo niyo ndasanzwe ndangurira imirimo yanjye murakazi kudandaji yego abanyagihugu benshi barahura n'ibibazo byerekeye kudandazwa uwo mutumire nyakubahwa abuze yuko ngo ari amashyirahamwe bashinze amakoperative y'abarobyi me kubirika ayo makoperative batuyashikana mu ntara nawo uwo abanyagihugu bato batubwira ngo bashobore kubona kuronga ubuzima oya yavuze ngo batamwe mu Rumonge n'inyanza rake kubirika ayo mashyirahamwe batoyadungana mu ntara zo hagati mu gihugu nabo bona mu gihugu cyo hagati nta burobyi buhari kandi kindi kintu nacyo abantu baba jeune plutôt pardon bagenda bakabahimiriza bagakora yani makoga izindi projet harimo izina harimo makoperative kubereke ibintu bireke ibya ngombwa ubu mu Burundi dufite ikibazo ya Kralak ugiye muri pase ikibazo ntazo baronga ugasanga nu agiye kurondera CPG nani ndetse pase ugasanga musaba amafaranga y'umurengera adashobora kuyaronga mwayo mafaranga rero ukadusanga mwayo ujya mutaye arasize ukadusanga nta nyungu abironkamo iyo byose nizo ngorane usanga abanyagihugu twebwe bato turonga ariko ku mugihe cyo wamaze gushyika inyuma w'igihugu ufite ibyangombwa ukitwara neza nta kibazo nta ngorane ugira ngaho ahantu ukunda kugirira ibibazo ni mu gihe ushobora gushyika ahantu uzawukora ugasanga nta buserifizi bw'icyo gihugu gihari n'usanga bajya abanyagihugu bagira ikibazo bamaze kugira ikibazo rero niho dusanga babashikanye bakababwira ati mwe mugende musubira mu Burundi harabo usanga bafite ibyangombwa n'abandi batabifite kubera uraraba kuguma impande y'umuryango ugasanga umuryango nawo uzokwitwa n'inzara ukemera kuja mu nda yuko ndaje kuja kuja kurondera ubuzima bo je natembereye Tanzania ndahazi siture eba abarundi baba i Tanzania bakunda gura ni bibazo byinshi cyane gose naho uja kwitwara ku naho usanga icyangombwa cyaraheze bagenda ukamubwira ukajya gushika mu buserukizi bwa Aikigoma bakona kumengo ntacu umaze aho hose ucite ku mupaka wa waje mu mabanda bakagufatana kandi abantu bakagufatana n'abantu biwacu b'abarundi abo giye kugira bakuvugire ugasanga natwe tugize ibibazo ejo n'usaba leta y'u Burundi ifo kwanza yicane yumvirize ugwaruka cyane cyane twebwe Burundi geje niba twumviriza natwe tuzobona igihugu gutotera imbere amafaranga twadukuri hanze aza kubagaya igihugu cyacu ariko ibintu byo kuvuga ngo amakoperative ngo arateye imbere bashobora guhereza n'umutari na w'imiliyoni nka 10 z'amarundi maya amafaranga ugasanga nta kintu ugasanga natuyakuyemo niwe ubona ugwaruka rwishi ureka kuza gufata amafaranga y'ingurane ukaza kongera ubuzima hanze uko urabizi mu muco w'ikirundi utarondeye uzovuga ngo papa wawe ngo wafite amafaranga menshi mazompako apana uragenda ukarondera ivyawe hanyuma niwe wondera ivyawe ukabwira umuryango ujye naraheza ajye wamuntu ugafashe umuryango tugira amahoro
urakoze cyane yego ngerageje kugaruka kuri bimwe mu byo washikirije hariho ikijanye n'ubuserukizi mu bihugu bimwe bubuze ibigo byarabaye mu bihugu by'abarabu ariko ubuserukizi ubu busigaye buhari icyo nyine ndumva cyarakemutse mu bihugu by'abarabu mugabo nibyo koko mu buserukizi yo budahari abagiye muri ibyo bihugu barahagorerwa baragira ibibazo wavuze ku kijanye n'impapuro z'ingenzi nazo nyine ziba zigoye cyane kumbure umetre prime arashaka kukigaruka ko akavuga icokorwa cyane cyane kumipaka tukumva yuko naho nyene hovugwa mu masegonda make icokorwa metre prime
murakoze cyane icokorwa imbere ko ndakivuga agomba mpe umuco cyane mwinshi Elia Maseka muri ko baje kuvuga ndambwira nti iki ahije kuvuga cyo makoperative iki kintu cyo makoperative ahije kuvuga ngo ntari kora kitahura neza ishiza cyane bisanzwe abarundi benshi bamenyereye kwibako no kwikorana ariko ko leta y'u Burundi yaciye umuhora witwa amakoperative igashyiraho politiki yo guteza imbere amakoperative si bibi yuko abantu borosa ingurane bisanzwe ko habonetse n'amabanki y'ugwaruka n'ay'abakenyezi atanga ingurane kugira ngo abantu bagiye hamwe bayisabire hamwe hanyuma bakorere hamwe ikibazo si icy'amakoperative ahubwo ikibazo ni icy'uko abarundi benshi ntibashaka gukorana n'abandi mwese ashaka kwibako kwikorana usanga rero nicyo gituma cashima genda wenyene anyororombye atanu mwabizi mu bihugu byo hanze ntiyanahanuje ntiyarasabye n'inkaratasi kugira ngo agende azishise ngo arabe ko azikwije hanyuma rero agaca afata ingingo yo kugenda wenyene mugabo je nibaza yuko ivyo onye ari vyo birimwo novuga nti imiriho myinshi canke ngo intamba nyinshi usomba aho abantu bogenda muri banke bagacura ingurane bagakorera hamwe bari muri koperative kuko turabona hari haba aho ahandi henshi babikoze natwe nk'ishyirahamwe ONS Veto Press bavuze ko twabikoze kandi hura n'andi makoperative duhora tubona menshi mu Burundi ariko aratora yiyungunganya yasabye ingurane mu mabanki kandi ubunye ayo makoperative akaba ateye imbere kandi akaba ariko aratera imbere cyane ntabwo nshira bavuga rero ngo ni kubera ngo makoperative ngo oya arafise akamaro kadasanzwe ahubwo kutaja mu hugo n'ubuhombe kutaja hamwe n'abandi ni bibi cyane ahubwo umuntu abahombye ahubwo ayo makoperative nyine niyo ariko aratuma abariko barashutse agatima ko kugenda guhishwa muri ibyo bihugu badafite na byangombwa ariko arabatuma benshi barabibonye bati reka rero twebwe ko bitugoye kuronka inkaratasi z'inzira twe dufite izindi ntambamye reka tugume ngaha mu gihugu dukorere ngaha tuje hamwe tugire amashyirahamwe tugire amakoperative amatwe dukorere hamwe gutyo tuzotera imbere kandi amaze kuyumvira gutyo bageze kure ivyerekeye rero imipaka n'inkaratasi z'inzira n'ibiki icyo kibazo twamaze kucyishura cyerekeye imipaka twamaze kuvuga neza yuko ku mipaka Uburundi buhana cyane cyane ya Tanzania na Congo ndetse Burundi yarekeye kuhashyira nk'ishyirahamwe ryacu ONS Veto Press kumaze igihe twisaba ko yakomeza kuhashyira by'ukuri kwacungira neza cyane kandi irabikora kugira ngo by'ukuri ibikore cyane gusumba uko biri uno munsi kuko dusanga
hariho agahade
gato bifanye n'uko akanye katubanye gato cyane umwanya uri kurahera ariko ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane kandi hari n'ibibazo byinshi tutashoboye gushika ko bijanye n'abatwagwa bari mu mahoteli mu bubare n'ibindi twizera ko tuzobajya kara mukongera mukagaruka tukabishishikara ko uyu mwari ko murumviriza ari Maître Prime akorera mu gihugu cy'u Burundi akabayobora ishyirahamwe ONLSCT ndabashimiye mwese mwateze amatwi ragijwe rya Amerika mu kiganiro cy'uyu munsi mbere kumwe na Ohia nitanga ishaka nishimire najya ta mu bwinga bw'ivyuma namwe mwese mwaterereye murakoze.